mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe tutiba kunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cyo gatano muri kumena Jean Diane nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu Rwanda. Sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukiranira imipaka yarayigize abera abayisilamu 22 ku byaha by'iterabwoba bari bamaze iminsi bakurikiranwa ko uyu no mucamanza mukuru muri yo sentare aha yadondagura bamwe mubagizwe abera turabigaruka ko handi hato iyo nkuru co kimenye kirerero Burundi bwaronse uburenganzira bwo kuja mu nkino zo mu nyuma za kane ya 2019 muri Misiri ntimucikwe mugome ku maradio yanyu. Umugwisteru kiragihugu w'Burundi wabakuzuhejeje kuronka uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 mu gihugu ca Misiri ni nyuma yo kunganya gitsindo kimwe ku kindi hagati ya Gabon n'Uburundi. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye umukino kuvuga itangura gushika uhere. Amahoro Evariste ngaho ibujumbura.
Amahoro meza Diane Bujumbura n'umegero udasanzwe nyuma y'urukino.
Rwagenze gute muri rusange?
Ugari kini kundu kwa genze kwa tango hino neka yuko arukino vitu gurige kumbande zose urukino ruko kukwe gumbeze makungu kuko zara mene shamakuru tuwariko turu shikiriza ikiviri raho kwa kugwe chane kukwa urukino ruko mege urukino yego ajiku na njira biyani mche chambere ilugu yose inga yuhusa kubundi aho sero za vizere kanako uburundi mija vgaro se itike kuko gasara kundanya chane gusi nda legusiri kilaji hindi wa gabo aliko rero mucho cha kabiri Burundi bwabonye gitsindo ku minota 76 ibitakiyere intege mu gihe cyo kagihugu wagabye kuko wagiye kugomberesha gitsindo ku minota wa 82 Diane aho rero cyari gitsindo kido ku kindi byakwerekana kandi yuko mu gihe cyo kagihugu w'Burundi warumaze kurenga itike ryo kuzoja muri kane ibyo bera mu kwa gatandatu mu gihugu cya Misiri.
Abyinjije ahanini n'abari bamenyerewe muri uyu mukino ngaho nko mu ntamba rugamba bari basanzwe bazi ku ruhande rwa Gabon byo zari byifashe gute abarukurikiranye bakire gute iyo ntsinzi yo Burundi.
Ikirwamo mu Burundi igitsindo cyatsinzwe n'umukinnyi asanzwe akomeye cyane azwi ku izina rya Cedric Amiki n'umukinnyi w'umusatirizi amenyereye mu Burundi muri kino gihe akina mu gihugu akina muri Arabia Saudite. Yatsinze rero igitsindo cyiza cyane igitsindo cyerekanye yuko koko amenyereye amahiganwa. Ku ruhande rwa Gabon abantu benshi bari biteze yuko Pierre-Emerick Aubameyang cyagihamaga akina muri Arsenal aza gutsinda gusura cyo gihugu Burundi ariko rero abakinnyi b'inyuma b'impamba mu rugamba bamwangije bamubujije gukopera no munsi kuko ntago yigeze abona no kumenyesha Diane ko igitsindo cinjiye ku ruhande rwa Gabon ari umukinnyi w'inyuma w'impamba mu rugamba yasamaye azwi ku izina rya Ngande Omar yaje gutera umupira ariko ari umupira kujya imbere uca wihindura migori yari itsinzwe n'umunyezamu w'impamba mu rugamba Jonathan Nahimana. Bityo rero umugwi wa Gabon ubona kunganya n'u Burundi igitsindo atacu cyafashije umugwi w'igihugu wa Gabon.
Isura uwo mukino ha y'u Burundi mu vyerekeye iby'umupira w'amaguru ni iyahe?
Ego inzibi ino mwuse ku Burundi ni nonjita inzibi historike no kuvuga ku Burundi buva ku Burundi burundaye kwikira ni byambere rero buronse ubwo burenganzira bwo gushikana umugwi userukira gihugu mu nkino za nyuma za kane mu nkino za nyuma zihuza imigwi userukira gihugu kugira ngo bahiganize igikombe cya Afurika cy'imigwi iserukira bihugu y'abakuze ekipe senior no kuvuga yuko rero u Burundi bugiye gutera intambwe mu mupira w'amaguru.
Ikigiye gukurikira nicahe mu ntamba mu rugamba hari icyo bavuze bagiye gukira kugira ngo iyo kane baronse nkemwo itike bashobore kuzona itahukanamo n'intsinzi.
Ikigiye gukurikira nk'uko cyabishikirijwe n'uburongozi ishyiramo umupira w'amaguru mu Burundi cyo kimwe rero n'icyaba batumye imenyereza w'inkamba mu rugamba Omar Nakagero ni uko bazi yuko izina za nyuma za kane aba ari izina zitoroshe bavuze bati kuva ino munsi rero bagiye gutegura umugwi bagiye gutegura umugwi hakiri kare nk'uko bisabwa n'abakunzi kuko kenshi abo bakinnyi bakina hanze ari nabo bari mu kibuga n'umunsi bakunda kujya mu nzu ya nyuma. Aha rero abategetsi muri federasiyo etari umupira no mu mugwi w'iserukira gihugu bavuze ko bagiye kongereza ama zitanwa bongere barongere n'ingingo za gicuti ubona ko umugwi ntaba mu rugamba tano rimwe bitegura amahiganwa mpuzabihugu wabanje gukora inkino za kivandimwe mu bihugu byo mu karere.
Watubwiye ko ku ruhande rwa Gabon hariho waje gukina avuye muri Arsenal, hari umukinyi azwi yaje gukinira u Burundi mu ntamba mu rugamba avuye mu yindi mirwi yo hanze Gavariste.
Ebe ahimini mungu angereja hake di Burundi harihaje Saido Berahino asanilo kina mumugi Top City uvona yu korelo nala kimini wa wadabo wariro mungu yu kwa li jihanga ange na wajini wa mungu jegu kina hari korelo unomusi hahuri munhamba murikino gugu jumbura ama kini wa wili wakomeye lakina mungu hindi kutu angereja pia Eberico Bamoyange kuruhande wadabo akina muri Astenare hamwerelo na Saido Berahino Murundi ataza kina mumugi ya Stock City ilaho mumugi hivyo chungongereza.
Kane ibihumbi na chumni chenda izoera muri Misiri tuwa uche kumasonga magene kiliza ramaze gutangazwa.
Ego umugi urukino rudohuza guwa nyuma izino za nyuma zogi kombe cha kane kijo vila vero hagati na hagati mukwezi kwa kata matu unumaka wabili na chumni chenda.
Urakoze chane gose vahista nziko wanyanga tuwaza kongira makuri ya chumu gitondo gira ngutukumvise amadwi yingene vizari wimezi na wongashowe kuyaga tukureke uteguriri yunguru abakunzi w'Ijwi ry'Amerika n'abakunzi w'imikino. Tuvengaho ibujumbura duce dukwitira mu Rwanda hose ntare nkuru iburanisha ibyaha byambukiranira imipaka muri ico gihugu yaraye igize abera abayisilamu 42 ku byaha by'iterabwoba. Abagizwa abera bari mu murwi w'abayisilamu 40 baregwa ibyaha by'iterabwoba. Abagizwe abera umucamanza yasiguye ejo kwa gatanu ko ivyemezo vya baronse bitari bikwiye kugira ngo bashobore kubagiriza ivyo vyaha. Umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa yari mu rukiko i Nyanza kurikirana na iburanisha aratubwira uko vyagenze.
Tanzumugire Jean Claude Ntigurirwa Omar yamanye yafasha Asman badahamwa n'ibyaha bityo bakaba bagomba guhita barekurwa Uganda.
Uwo mu mucamanza soma amwe mu mazina y'abantu 22 bagizwa be ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyeho n'ubushinjacyaha. Mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza, ubutabera bukurikiranyemo abasira mu 40 ku byaha by'iterabwoba byarangiye 22 muri bo bagizwa bere, maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamye ibyaha. Uretse aba 22 bagizwa bere barangajwe imbere na Shehe Habimana Yasini, hari n'abandi batatu barimo Mucyo Abubakar umucamanza yahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore, abahanisha amezi 6 y'igifungo n'ihazabu 200,000 y'amafaranga. Bivuze kuhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha. Umucamanza yahamije Nzaya Hamudi na Nsengiyumva Abdurahiman Ismail icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Abahanisha gufunga imyaka 10 mu buroko, icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda. Urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufunga imyaka 5. Cyahawe abayisilamu 13 barangajwe imbere na Fundi Salimu wari waritiriwe itsinda ry'abantu 40 yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Ariko abagore batatu barimo Uwamahoro Zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi imitwe y'iterabwoba. Mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa, bamwe mu byishimo abandi mu marira. Ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri burumwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko. Mu barego hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka 33 na 37. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego.
Ariko hashingiye ku itegeko ry'ingingo ya 42 na 48 y'itegeko ngengabihe ry'igitabo cy'amategeko bakaba bagabanyirizwa, buri wese agahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kubera ko icyaha bakoze intangaruka zikomeye cyateje.
Uru ni urubanza rwatangiye saa 4 n'igice zo mu gitondo rugeza saa moya z'umugoroba zirengaho iminota mike. Abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaji asaga 400. rwarumaze gusubikwa inshuro ebyiri kubera ubunini bwabo. Uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinzwe iterabwoba. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze babiri babiri baryamiye amajanja by'ibura, burimo afite imbunda nini n'intoya yo mu bwoko bwa masotera. Hanagaragaye abapolisi bakuru, inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu barebwa bakurikiranywe nk'ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bikorwa by'iterabwoba. Icy'umucamanza yakiburiye ibimenyetso agitera utwatsi. Barebwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengezamatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi, intambara ntagatifu ya kiyisilamu ndetse no kurwanya gahunda za Leta. Bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizweho abere. Bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo Somalia ibarizwa mu mutwe wa Al-Shabaab na Syria ibarizwa mu mutwe wa Islamic State. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Hari igitabo bivugwa ko kibumbatiye inyigisho z'ubuhezanguni bwa jihad cyasemuwe mu Kinyarwanda na Sheikh Mujyemagango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko. Uvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi n'ubuhakanyi, yishwe arashwe mu ntangiriro za 2016 n'inzego z'umutekano. Abari gukora 40 batangiye gutabwa muri yombi mu 2016, hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba, icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso. Nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise azurira urwo rubanza rwa rukimara gusoma. Wagira ubusa ijwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Muri kira y'uno munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana yagenderwa rukago mu ntara ya Ruyigi turi mu Burundi, aho bagiye kurabira hamwe nimba ukugendana n'ibihe biri mu bishobora gutuma urwaruka rwandura sida ku bwinshi. Reka tumuhe ikanze.
Kurerera abana mu gisagara sico kimwe no kurerera mu mitumba. Mu gisagara abana babona inyifato zitandukanye ku bantu bahaba bava mu mihingo myinshi, babona kandi inyifato zitandukanye kumbonesha kure no ku matelefone bigwiriye cyane mu bisagara. Bamwe mu rwaruka barahimbarwa n'ivyo babona, bimwe bakifuza kubironka, ibindi bakarondera kuvyigana. Uko guhurumbira ibibahimbara bituma bamwe mu rwaruka baja mu ngeso mbi. Uyu muvyeyi yaba mu gisagara ca Ruyigi avuga ko bigoye kurerera mu gisagara.
Igisagara baraciye umugani ngo cyo kuvyarira nticyo kurerera. Nukuri biragoye mu gisagara, twabonye ari ngorane kuharerera. Nukuri hari ibintu byinshi bisamaza, birateye ubwoba. Abana b'ubu basigaye bashaka ibigezweho, hariho ngo amatelefone agezweho baja kuma WhatsApp babibonanye. Rero abandi nabo bagaca bashaka kuzironka, hanyuma abafise uburyo nabo bagaca barondera abo bana nyene kugira babahendeshe ivyo bakeneye. Ayo matelefone bakeneye bikabatuma batirimuka. Bavyita ngo n'ugutera imbere, ariko ari amajabu satari ugutera imbere.
Nubwo bigenze uko, impanuro ziratangwa kugwaruka mu miryango no ku mashure. Ababyeyi babivuga bashira habona imvo zituma bamwe mu gwaruka batumvira.
Vyukuru wamaze kunanirana impanuro aba yarazumvise, kuko impanuro ababyeyi turazitanga indero yo kuziko abana baba bayizi, hanyuma mu mashure barazironka indero. Ariko nuko nyene usanga hari ivyo bigo urano uwamaze kubikina nikabirenga kabize.
Ibintu bituma bagaragaza impanuro z'ababyeyi, urabona hari bisamaza byinshi, hari byo baraba ku matelefone ku ma WhatsApp ugasanga bariko barabona ibintu bidasanzwe. Hano ugasanga hari ukuntu babona inyambaro z'ahandi hantu canke inyifato z'ahandi hantu, ibindi bihugu babonye ku matelefone ugacusanga nk'umwana yahindutse nizo wa mwambitse ntabona kuzimubereye, ugasanga yambaye nk'ibintu utazi iyo byazananye, ukabona yuko amaze kwinjira ingisumbi. Muri make cyane amatelefone barasamaje kwaruka cyane.
Ukutumvira impanuro bahabwa bituma bamwe mu gwaruka batakaza kazoza, bagashobora no kwandura umugera wa sida.
Ingaruka mbi ni nyinshi, hari ingaruka mbi kandi itegwa nuko yandura ingwara atashaka agatwara inda atifuza canke akaja ku mugabo afise abandi bagore hanyuma ugasanga akuriye mwubwo buzima impera n'imperuka agasanga ntacu yungutse nizo ngaruka mbi zishikira abo bana
hampande y'impanuro rwaruka ruhabwa mu miryango no ku mashure abajeje intwaro ku nzego zibanze nabo nyene ntibigira sindabinezwe bucumi Francine arongoye karitiye gasanda avuga ko aho rakoranya urwaruka karuhanura kwirinda ubuhumbu
urwaruka nyene impanuro turazibaha mbere n'ikimenyamenya tuwe muci mu kiruhuko dushobora kubagirisha inama urwaruka rwonyene atabantu bakuze barimwo tukabagirisha inama tukababuha impanuro tukabwira ati none ga mwabahungu kwaba bana abashiki banyu ko miko murabashirashuza ejo muhejeje amashure murokenera bo mwubakarare muzokubakarana abandi kandi bose mwamaze kubagira muza muragenda mubahumbisha ati rero umugira indero burya kubaka si gufi nari gihe kazoza umaze gutabagara na uri umusore uroza uguma uri gihumbu cusanga ufise ngorane n'ukubaka urugo bizokugora ati rero muzgira ingufu mureke kuza murashurashura mureke kuza gushurashuza bashiki banyu ejo mugire kazoza mugira iterambere tukabigisha turagerageza nyene rimwe na rimwe ubu turamaze gihe kwishure atabana batahanye ndakubera impanuro n'inyigisho tugenda tubaha mu kiruhuko
uwo yatowe muri karitiye ahanura urwaruka kwirinda ibihenda amaso bakitaho nyabu na mashure kugira ngo bategure kazoza kabo ahanura kandi ababyeyi kwitwararika gutanga impanuro kuva abana bakiri bato abahamagarira kudacika intege niyo baba babona ko abana batariko bakurikiza impanuro bahabwa kuko ngo utosora ifuku ya miza y'akatsi Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Ijwi ry'Amerika
Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigara kenuye kurikira yuno munsi tuve kurikira duce tubandaniriza kwa Nyaburunga na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi w'iganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tushimye kugaruka kuvyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Inyuma yaho umugwi ishirahamwe mpuzamakungu uhagarariye agateka kazi na muntu mu Burundi ukuriye akarenge mu gihugu c'u Burundi tushimye kugaruka ku kibazo cerekeye agateka kazi na muntu inyene kifashe mu Burundi intambwe zishobora kuba zikabangamira n'ikiriko kirakugwa na leta y'u Burundi kugira ngo agateka kazi na muntu gatsimbatare vyukuri umutumire turi kumwe rero no mutumire umwe rudende rwadege nawe kabari umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira nawe ni honorable Martin n'ivyo abandi
honorable mwaramutse
mwaramutse jero kaze kwa Nyaburunga murakoze cyane kumwe mu gutangura twobaza umushikiranganji uno munsi kuri ko aratwumviriza twovuga yuko tuvuza agateka kazi na muntu mu Burundi umuntu yobona ifoto isa gute
mu Burundi rero twoba ko byifashe gute mu Burundi twovuga yuko ubwa mbere ishimikiye kwibwirizwa shingiro abarundi bo nyene biyemereje si bintu bazadutamika makungu nko beshi bibaza yuko kugira ugira agateka kazi na muntu urinda kubikura mu mahanga abarundi bariyemereje ibwirizwa shingiro aha ni ni alishimikiye kukubahiriza agateka kazi na muntu icy'abantu bakunda kukimenya bumve ni si bintu bya leta si bintu bya tari bintu z'abanyagihugu bose ni igihugu cyose n'umunyagihugu n'umunyamahanga wa muri kino gihugu ategerezwa kumva yuko ari by'iwacu ari byo barundi biyemereje
si birahurano
n'ukuri oya kwebwe cyo dukora gusa turifatikanya n'andi makungu kugira turabe yuko uyu muryango wagutse w'abantu abatakazi na muntu kabakubahirijwe ibindi nabyo ni mico yacu n'imigenzo mu mico yacu kuva kanye wa mwana kuko mama wawe amabere adushacika byari umva biri mu mico yacu no mu migani yacu no mu migenzo yacu ndagati akazi na muntu kwakifashe gute abantu barafata ikintu kimwe bashashaka cyo bakigagamisha kugira bagishira kugwego gw'igihugu cyose bituvuze yuko mu Burundi byose vyera hariho ibyo batakazi na muntu aho batakazi na musanga kahungabanye turabibona abantu bashobusanga ibiziga ibira hantu mu mashamba mugabe itari ku rugero abantu baba ariko baravyibaza ko ibyo twaragiye turaraba nahandi dusanga isi yose muri kino gihe duhanzwe na bimwe ibi bintu bijanye ni iterabwoba ibi bijanye no gufata nabi abakenyezi gushika naho umugirira nabi no kwasiga ubuzima kasiga ubuzima ibintu bijanye no kwihorana ibi bijanye no kugira ibyumviro bikarishye abantu bazi ko ibyumviro bikarishye ngo ari birabaye idini ya Islam habagira ibyumviro bikarishye bijanye n'ibyamoko habagira ibyumviro bikarishye bijanye n'umugambwa arimo ugasanga agiye kwitegura
akaba nk'intagondwa ya politiki
akaba intagondwa ya politiki bavuze les extrémisme rero si ukuvuga ngo ni by'amadini gusa aho yabije muri ni bya politiki ugasanga harabagerageza harabonye bagerageza ugasanga yitaye ngo agiye gutera ikambi cyangwa arashyira abapolisi byose ashasha kubishyira muri bya bindi bijanye nibyo abatakazi na muntu kajanye nibi ibya politike bagatera ku munyagihugu twobwa yuko mu Burundi rero twebwe tuba turi ku rugero aho twipfuza twipfuza kujijana kwijana mugabo biragoye
ku rugero rushimishije
turi ku rugero cyemba tugiranye n'ibindi bihugu twa dusangiye kahise dusangiye n'ubuvo y'ubutunzi ikigo cyo urugero rw'ubutunzi dusangiye akarere turimo twenda ukuri mu Burundi bwacu turana ko ibintu atari ibyo ntanzu ikwirasha
ariko kuva ivimvururu zo mu 2015 mu bihe by'amatora zitanguye mu Burundi hagiye hibonekeza ivyegeranyo bitari bike by'amatinigwi yishyiramo impuzamakungoni byagaragaje ko mu Burundi agateka kansina muntu kaho nyanzwe bikwiye
ibyo bintu bitangaza cyane u Burundi abarundi bariyemeje yarusha yuko bazushira hagaragara bazushira ku mugaragaro ibijanye n'ibyo twagiye turacamwe hari byo twakiye muri byinshi muri kino gihugu ari nacyo gituma tuvuga tuti ibihumbi 2015 iyo inzego z'igihugu zitambirira amagabo nkumbure byari kugenda nabi ariko n'ubwa mbere hagiye ikintu cy'abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi ubutegetsi bukitwara nk'uko bimeze 2015 abagerageje bose bace bamanika 2022 bavuga yuko hariho abagerageje gutembagaza ubutegetsi muraze byakurikije ibintu biteye ubwoba cyane inari n'umunani muraze byakurikije ibikundi byace bigenda muri tegana marangara ariko muri kino gihe turashobora kwemeza tudakekeranya yuko abarundi bateye imbere cyane 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 tukaraba ukuntu ibintu babyifashemo abapolisi harimo abapolisi benshi bapfuye hafi 70 none bobiyishe ngo abapolisi none bobiyishe abapolisi bazi yuko
bashobora kugwa mu byo basomboye
oya urazi yuko hateguwe imyiyerekano yo kwiyamiza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kandi bazi neza ko n'umukuru w'igihugu ico gihe yari yemejwe n'umugambo wa CNDD-FDD defende duri ku butegetsi uramutanga mugabo hari izindi nzego zateza gucamo kwemezwa uci ugira imyiyerekano yo kwiyemiriza izindi nzego zitaragira ico zivuze ucumengo byakugoye cyane byarabagoye cyane byaragoye cyane ariko turabona neza yuko inkurikizi ntizabaye nk'uko abantu babishaka kuko haniya nuko hacyaje mugenzi gutemwaza ubutegetsi tugasanga n'abantu bagiye guherekeza bya bimodoka ari by'igisirikare kuko ucona kubyara ari mu cyane cyane politiki ibyo bya politiki rero turadukuru babyifashemo leta irashiraho wa mugusendeyi kugira turabe yuko ibyo bintu bijaye mise n'amatora by'imvuru by'induru bitosubira kubaho tugatse akazi na muntu rero turavye ukuntu bimeze turabona yuko byinshi biko birakogwa ntanzu twari bati turi inyuma y'ibindi bihugu naho ibitugoye biriho kuko bifise imizi myinshi
ibiri mu vyegeranyo vya mashyirahamwe mpuzamakungu vy'ishyirahamwe mpuzamakungu vyagiye biratangwa kubera iki mu vyiyamiriza
ibyo twabyiyamirije kenshi kuko hamwe wasanga arimo ibinyoma byinshi cyane nibyo ibiziga byatowe ahantu hariho ibintu byononekaye
abantu
abantu ba naho nyine byo kunyuruzwa tuvuga yuko urebye mu mateka y'u Burundi baravuga ko umuntu yazimiye
atawuzirengero giye
yafite ukuntu bigenda birakurikirana ahanyana naho nyine ni abantu bomera amagabo bagakurikirana bakumva si uko umuntu atatashe ku mugoro bakaba yanyurujwe akaza kanama kagati akazi na muntu nta nahamwe biri ko bashaka gutanga uburenganzira kuri komisi za gutanga iza kugira mankete y'umuntu agira ntunzeye y'umuntu aza kugira mankete mu gihugu aza kugira amatohoza hanyuma ngo uvivuye mu cyegera muri sentare urabye muri rya ntunzeya urabye muri rya raporo yawe baravuga ko amatohoza yabashaka kuyahereza muri CPI ibyo byose twabatitije ndushaka kuvyemera nk'abantu baza amategeko nk'abantu turi mu kanama ka kanama kajejwe data yakazi na mutwe turi mu bantu 47 badutoye kugira duhagararire amategeko agenga icyo bita amategeko mpuzamakungu agenga ibyo data yakazi na muntu ijya komisiyo twashaka kuyemera kwiza mu gihugu igiyeho binyuranijwe n'amategeko ikindi nacyo kandi nuko ukuntu yagiyeho ku ngufu kandi amategeko avuga yuko tugenda twumvikanye ibigiye gukongwa igihugu kikemera ati twebwe ibintu muze mu rufari tubereke ukuri twabigize kuri iyi ni bagize raporo ni enquête nta yindi komisiyo ikenewe iyo byongera ku bindi yuko amategeko yo kuyishyiraho nawe nyene misiyo cyo bita manda bayihaye idahuye n'ibitegerezwa n'amategeko
muraze inyirekano leta yagira tunganye mu mabarabara yo kuyamiriza ibivyegeranyo ntiboneka nk'uko umenga hari cyo muba mwiyagiriza ku ruhande rwa leta
ariko gajero
uko wa gatandatu geze mwibarabara kuyamiriza icyegeranyo cyawe ni uwundi wa gatandatu
ariko gajero
ntabwo waba burimo
gajero muri abantu bacibwe bamenyesha amakuru hari ikintu wogereza muri kino gihugu n'ukuntu ubuhinga bwo gutanga amakuru bwateye imbere imyaka 60 yari kurondera independence kurondera kwikukira mu bihugu bya Afrika imyaka 90 yari ya demokarasi kandi batubwira yuko demokarasi ijya y'Iburaya kujya tuyumva y'Iburaya ariyo izana iterambere ariko muri abi bihugu byinshi Congo Brazzaville Burundi twagize imigambi myinshi turayigira n'ahandi ariko ntibyabujije yuko ibijanye n'intambara bibandanye ni kuvuga rero yuko hari igihe abanyafrika nabagiye hamwe baragira agatima mpembero baravuga tuti rero ko ibintu biguma bibandanye kandi ibituma handi haba sitabitaba kutekana kw'igihugu twe kubiko bitabandanye ubwo wa muntu wo kuri independence atashe ko turonka independence bose baguma kwega kugira ivyacu ubutunzi bwacu bugume ha handi twe twisununura ubu rero abanyafrika bariko barafata umurongo kumvishije neza bacanye n'ubushya bakuru b'ibihugu ukuntu bavuga nkajya nkijabo wa mu perezida wa Ghana yavuze ariko arondera umukuru w'igihugu cacu we abyama mu misi yose ati Afrika dutegerezwa kwikukira nyakuri kwikukira nyakuri nibyo byagize mu nkaratasi gusa abarundi rero bavuze ati twegwe rero abantu bashaka kuturenganya tujya tubiyamirize nk'abarundi so rawe murajya amabye bakora abantu bose babarimwo amoko yose ibyo abajene abakiri bato abakuze n'uburenganzira bwabo n'ukwerekana ati mwabanyamahanga mwe reka abarundi twitukanirize ibyacu n'uburenganzira bwo kugira imyerekano
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfurize mwese kuruhanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Nuko arakoze mgenzi wacu Jerome Niyonzima ku kiganiro kwa Nyaburunga cuno munsi no kuri we duce twa turabangira ibiganiro twa tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda mwakoze nshuti bakunze kudutega abiri yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi agatungana na bino biganiro hamwe na engineer bari kumwe mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro reka ndabahisango geje mu gatondo makuru tuzoba tubafitiye mu kurindira ariko murabandanya mujyo hago na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye kandi weekend nziza kuri mwese gusa tugende tubibukije yuko intamba mu rugamba mu gihugu cyo Burundi baronsitike kuzuruja muri kane ya 2019 ni nyuma yo kunganya kimwe kukindi hamwe n'igihugu cha Gabon.